Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radiju ya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri studio 18 muri Komena Joy Diane ni nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi
muri yo nama hariho bibabizwi bijanye n'inzego kuntu zikora byanye no gushiraho hari abantu baba bahejeje akazi bakagenda guhindura abandi mugabo haracyari kare byango umuntu avuge urutonde bizokwirwa muri yo nama.
Uyu ni Zeferaman Iratunga arongoye umugwi w'igihugu c'u Burundi uri kutegura inama igira 20 izohuza abakuru b'ibihugu bihurikiye mu isoko rusange ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko. Avuga yuko ibizokwihwezwa muri iyo nama izobera mu gihugu c'u Burundi bitaramenyekana. Iyo nkuru co kimwe n'iyindi yerekeye ibikorwa vy'urudandazwa vyahagaze ku mupaka wa Gasenyi ugaburi igihugu c'u Rwanda n'u Burundi mu ruhande rwo mu ntara ya Kirundo. Turabigaruka ko hanze hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko abantu bashika kuri 22 bishwa abandi barenga 20 barakomereka kuno wa kabiri ku mugoroba i Benghazi muri Libya mu bitero bibiri vya bombe zatezwe miduga ibiri ku rwinjiriro rw'umusigiti. Muri ivyo bitigiri bishasha ntiharimwo abakiriwe mu bitaro Al Jala i Benghazi nkuko vyashikijwe n'umukuru wavyo Fadia Al Bagati yongera ko bishoboka kuduga ho mu musigiti uzwiko usengeriramwo abo mu bwoko bw'abasalifiste rwanije abakora iterabwoba i Benghazi ku ruhande rwa basirikare umukuru arwanira mu buseruko bwa Libya Marshal Khalifa Haftar. Ugutuma tumana ko hakoresheje ubuhinga bwa internet vyaraye vyongiye kugururwa kuri uwa kabiri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni nyuma yuko hari vyari vyahagaritswe n'abategetsi mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ushira Uwimana. Abategetsi bo muri ico gihugu bari bategetse amasosiyete yose akora mu ituma tumana ko amakuru hakoresheje ubuhinga bwa none internet guhagarika imirongo ya internet mu ijoro ryo kwa gatandatu bucabe myerekano yamiriza kuguma ku butegetsi kwa Perezida Joseph Kabila. Abantu batandatu nibo bafiriye muri iyo myerekano yari gwiriyemwo abakatolika. Igisata c'ishamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi RCR kiragabisha ko hakiri kare ko impunzi z'abaruhinga zahungiye muri Bangladesh zitahuka mu gihugu ca Myanmar kuko umutekano wabo atakimenyetso na kimwe ko uzokingirwa kihari. Haraheze amezi abiri leta ya Bangladesh yemeranije kutahukana impunzi zivyifuza. Izo mpunzi vyari vyitezwe ko zari gutangura gutahuka kuri uno wa kabiri ariko abategetsi ba Bangladesh bagumye bigizayo ivyo bikogwa. RCR ivuga ko ivya nkenegwa ku mutekano kwifuza gutahuka mu ngo zabo bitaraboneka. Radiju ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 kandi mushobora kumvigana iyo vyacu ni kuri rwa internet ari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. turi kandi no kuri Facebook address ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe kaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Munyamabanga mukuru w'isoko rusange ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko komeza ari mu rugendo rwiwe mu gihugu c'u Burundi ariko rero agendera ico gihugu mu ntumbero yo gutegura inama igira 20 y'abakuru b'ibihugu izobera muri ico gihugu. Ibizokwigwamo ntibiramenyekana ariko yongeye kwemeza yuko iyo nama izobera muri ico gihugu. Umenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse niwe tubaza ibindi kuri ino nkuru.
Umunyamabanga mukuru w'isoko rusangi ihuza ibihugu bya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Sindi Songwenya yavuze ko bamaze kumvikana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ku inama igira 20 izohuza abakuru b'ibihugu bo muri iyo soko rusangi ikomesa izobera mu gihugu arongoye mu matariki ya 18 na 19 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Ni nyuma yaho umugwi ugizwe n'abahinga bakomesa wari waje mu Burundi mu kwezi k'8 k'umwaka uheze wari washikirije ku inama itobera mu Burundi kuko hariho ibidatunganye. Ivyo navyo ni nk'umutekano muke muri rusangi, ikena rya internet, amahoteli make, amabarabara hamwe n'ikena ry'imiduga yunguruza abashitsi. Ariko rero uyu munyamabanga Sindi Songwenya yemeje ko atankeka inama izobera mu Burundi kuko iyindi nama yabereye Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze yemeje ko byose bitunganye.
There is no condition for the summit to come into Bujumbura because as early
tabisabwa bihari kugira iyi nama ibere Bujumbura kubera inama ya nyuma yabereye Kinshasa diaha Kongo. Abagize umuryango wa Komesa baremeje ko inama izobera i Burundi. Akazi rero kanzanye ni gushira hamwe kunogangiza ibikorwa bisigaye, kandi ndizeye ko leta y'u Burundi yahejeje gutororokanya ibijanye n'amahoteli, kandi twizeye ko byose bimeze neza.
We've identified the hotels and all the support that's required. Everything is ready.
Kubijanye nico bacyarakozwe kugira ivyari bihaze bitungane urongo y'umugwi utunganya ibikorwa by'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye mu isoko rusangi ya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko avuga ko atacongewe ko ico bikoze. Zefire Maniratanga avuga ko nyabuna kumugwi wavuze ko hari ibibuze utarose umwanya wo kubigenzura.
Twibaza ko habaye ibintu byo kudatahura neza kuko n'amaraporo yari yatanzwe na imigwi y'abahinga bo muri komisari yari yaje kuraba ingene ibintu bimeze. Bashimye cyane ukuntu umutekano umeze mu gihugu, bari bashimye cyane. Gusa ikintu umuntu yovuga nuko batashoboye kuronka umwanya ukwiye kugira ngo bashobore kuraba amahoteli yose dufise, imiduga dufise hamwe n'ibindi. Rero giye bagaruka ubwa kabiri ibyo byose barashoboye kubibona, ku buryo rero ubu mwumvise ko uyu mushitsi avuga yuko ibintu byose bisa nk'ibyarangiye.
Uyarongoye umugwi utunganya ibikorwa by'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye muri Komesa abandanya avuga ko ibizokwigwa mu nama bitaramenyekana kugeza ubu, uretse ibisanzwe bimenyerewe kwigwa mu manama be nayo.
Kuri uyu munota haracyari cyagiye ngo umuntu avuge ibibazo bizokwigwa, mugabo ni inama mu bisanzwe inama yama iba buri mwaka. Rero muri iyo nama hariho ibabizwi bijyanye n'inzego kuntu zikora byanyewe no gushyiraho hari abantu baba bahejeje akazi bakagenda guhindura abandi, mugabo haracyari kare kugira ngo umuntu avuge urutonde bizokwigwa muri iyo nama.
Ikindi kimaze kumenyekana nuko ibihugu nka Tunisia na Somalia bizokwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu 19 byari bigize isoko rusange ya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Komesa. Tumenyeshe kandi ko uyu munyamabanga wa Komesa azorangiza uru rugendo rwiwe ku munsi wa gatanu uwindwi inyuma y'imibonano azogirana n'abariko barategura inama. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Tukazogerageze rero gukurikiranira hagufi iyo mibonano nyuma munyamabanga mukuru uyu muryango Komeza azogirana n'abatandukanye, hagize ico tumenya kuco bazoza barayaga. Muzo bikurikira mu biganiro byacu bitandukanye n'amakuru Ijwi rya Amerika ibatunganiriza mu myanya itandukanye. Tukiri ku gihugu cy'u Burundi, kwera kuri no kabiri imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa ntiriko irarengana ku mupaka wa Gasanyi ugabura igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, ni ku ruhande ndego mu ntara ya Kirundo. Ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ariko arakurikirana ino nkuru. Jean Bosco, amahoro ngaho kuri uwo mupaka. Jean Bosco, itelefone yiwe ntidushoboye kubandanya tumutora ariko turamugaruka ko mu kurindira tubanze gato dukubitire ku ishure ajya hitwa Kwibuka, ni muri komune n'intara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi, aho imyaka ibiri yikunkumuye atamazi iryo somero rifise abana barenga 400 nibo biga kuri iryo somero. Ibindi muravyumva muri no nkuru menyesha makuru wacu i Gitega, Fidel d'Antoine Sabimana.
Ayo mashure yose ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kumuvuye mu gisagara cha Gitega na mashure yegamye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo mashure harimo amashure abiri asuburara ubwo abanyeshuri bashika amajana na 180 naho harimo abana bangana uko nta majya amazi riraboneka mu mabombo yubatse muri ivyo bigo haraci imyaka ibiri nkuko bivugwa na Manirambo na Adela umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryigisha ubuhinga ryitiriwe David Mike.
Turafise ikibazo cy'amazi nkubu turamaze imyaka ibiri atama ry'amazi riboneka mu matwi ya Regides. Ni kuvuga caba ingorane ya mbere isukurira barike cha tuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakujya kwa Nkana hariho umwanya w'ibyigwa baca bahomba. Tize twari tuyitangura saa 9 ariko ubu twaciye twushira ku isaha kuba bari kuvoma icitangura saa 10.
Kibi kibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe.
Ibijyanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayo bahari kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi. Mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni. Aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri fekitware.
Abanyeshuri baratoye uburyo bwo kudukoresha mbere yo kwinjira muri utwo tuzu basiga impuzu hanze bakinjira basigaranye agahuzu ko munsi gusa. Uno musore twamusanze avuye kwitabara
mbere kurinda gukura impuzu.
Aha dukura impuzu kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanye neka ku mumota ko gatandukanye. Ni byiza ko kuri impunzu kubera nsanga bigoye nyine uri ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyine mu ntuze.
Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa. Tuyizere Philbert n'umwe muri abo banyeshuri.
Hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzo umuntu afite uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyine tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera tukaheza tukaza tukamesa kwa duhuzo. Icyo gisanzwe abanyagihugu bo mikati ari benshi tutangura kurakoresha amazi mu mwunga nayo ntaba ari meza cyane ntigaheze ngo kere neza
kubera kuniganira ayo mazi navyo nyine bibatera ikibazo. Niyo Kwizera Edouard nawe nyine yiga kuri iryo shuri
byashika ugasanga kujya ku abantu baba ari benshi kugirana ko abantu ugasanga ushobora kuvoma amazi gusanga yashobora gucafura ugasanga ateye indwara.
Ni Madel akurikiranira hafi abanyeshuri babigeme biga mu isata bita Sawifi kigisha ijambo ry'Imana. Avuga ko hari n'utugwara abana bagwara ibaza ko tuva ku isuku rike
amazi ngana yahari atubabwira bajya kuvoma umwunga ugasanga ntibari kubariga neza ugasanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi. Nk'indwara bakunda kurwara kenshi ni indwara usanga bari kuravuga ngo bari kubaribwa ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda.
Congera kuba ikibazo gikomeye ku bana babigeme iyo bagiye mu mihango yabo. Faida n'ibitanga n'umwe muri abo bana babigeme
ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani kandi birasaba n'uko koga misi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya ubu bayafise agaha mugenzi we ubutayafise agashobora kuyaronka mu bwo buryo.
Mwishyirahamwe Regidezo ritanga amazi y'umuyaga nkuba bamenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kiri kwibuka caturutse ku mapompe aduza amazi yononekaye ariko bavuga ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kujya mu buryo. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Arakoze umenyesha makuru wacu Fidel Ladantoine Nsabimana kuri iyo nkuru yari yadutunganirije. Tugaruke rero ku nkuru na ineme ariko bitashobotse ko mwumviriza guhera kuno wa kabiri. Imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa ntiriko irarengana ku mupaka wa Gasenyi. Uwo mupaka ugabura igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ni ku ruhande rwo mu ntara ya Kirundo. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze. Bosco, ni kubera iki iyo miduga itariko irarengana?
Ego hanini imiduga itariko irarengana neza ni imiduga iva mu gihugu cy'u Rwanda yinjira mu Burundi irimo ibidandazwa na cyane imiduga minini minini. Ikibazo nkuko tumaze kubimenya nuko abasanzwe bakora akazi ko gufasha abacuruzi guharura amakori abo bita abadeclara mu gihugu mu rurimi rw'Igifaransa barahagaritse gukora guva ejo. Aha ni icyatumye bahagarika nkuko bamwe muri bo bagiye barabitumenyesha. nuko hari aho bari basanzwe bakorera ibiro byabo bakoreramo bisanzwe biri mu nyubakwa yo ku mupaka wa Gasenyi Nemba Obere isa ntiyabisubiye ko aha rero bakavuga bati twebwe ntushobora kubandanya dukora kuko kuko amazu ari hafi bashobora kubandanya bakoreramo nkuko basaba kujya gupanga ari amazu ajyamo amatara ndetse akaba ari n'ahantu bitoborohera kuko bakenera gukoresha za mashini nyabwonko.
Mhm. Uravuga ko ari imiduga iza iva mu Rwanda yinjira mu Burundi iva mu Burundi nayo yinjira mu Rwanda imeze gute?
Ego ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo kuko abasanzwe bafasha guharura amatagisi yinjira mu Rwanda abo nta kibazo bafitaniye n'abasanzwe bakorana. Ikibazo kiri ku ruhande rw'u Burundi rero nko Diane bimeze aho kuri umupaka abindira hari abavuga ko bashyize hijya yejo n'ukuvuga umunsi ugiye kuba ubugira gatatu bari mu makamyo yabo abo rero bakavuga yuko batari ko baroroherwa mu buzima bwabo kuko benshi n'aba muri ako gace n'ahantu hatagira uburiro uburiro bwaho buhari n'ubunywero bwarugawe ku mvo z'umutekano haraciye igihe kugira bashobore gufungura bafata urugendo bashobora kuriha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri kugenda n'ukugaruka ako gace kandi nta mazi ahari barinda gufata urundi rugendo bajya kurondera amazi kugira bashobore gukaraba mu maso bakavuga yuko rero muri kino gihe Obel dashobora kumvikana na bandaza ko bashobora kubandanya bahagira ingorane
ico gisata ca leta kijeje kugenzura no gutoraguza amatagisi mu Burundi Obel hari ico muwamwe avuganye Gabosco kuri ico kibazo
ego twashobye kuronka umuvugizi w'ikigo Obel ariko yatubwiye ko akiri byinshi ariko arakora yuko dushobora kubandanya kumurondera ejo kugira ashobore kugira ico abivuze ko
urakoze cyane turaza kongera makuru yacu hanyuma uze kutubwira ico kigo cabivuze ko ongera utwumvishe na bamwe mu begwa niyo ngingo uko bariko barayakira
murakoze namwe.
Tugaruke mu ntara zigize igihugu cyo Burundi ariko butwerekeza mu ntara ya Rumonge habagize amashami 10 yahora afise mu minwe itunganywa ry'itozwa ry'uburyo bw'amatagisi masoko 10 ya commune Rumonge y'intara ya Rumonge nyene bidoga ko batwe isoko ikiringo c'imyaka 30 bari bafitaniye amasezerano n'intwaro kitarahera myesha mu makuru y'ijuru y'America mu ntara ya Rumonge Alain Yvirankunda aradusigurira.
Ayo masezerano hagati yayo mashira hamwe n'intwaro yabaye mu mwaka w'2023 yaragamije gushira mu minwe yabigenga ibijanye n'itunganywa no gutoza amatagisi muri ayo masoko. Gushika uno munsi indongozi z'ayo mashira hamwe akaba datahura imvo zatumye avaho bari bageze ku myaka 14 gusa bagenzura ayo masoko. Emmanuel Ndayishimiye numwe mu baserukira ayo mashira hamwe.
Ivya masoko twebwe naho twacya tujya hamwe atari imitahe turagira amasezerano turagira amategeko turagira n'amasezerano aturanga na commune commune iratwakira neza twakiye dusinyira amasezerano ku buryo bw'uko twagirane contrat y'imyaka 30 abantu birenge twaguye mu gahundwe rero habayeho kumva yuko twatswa amasoko mu nzira tutazi kuko commune ntitwigeze tuyiheranira kwe tubona ko twebwe atashobora twagiriza tutatahura ibyo bintu ibyo ari byo.
Muri ayo masezerano kandi abo banyeshira hamwe bemeza ko bari baremeranije n'intwaro kwingingo iyo ariyo yose itegerezwa gufatwa izo mpande zose zibanje kuji inama ariko bisunze ibiri mu makete abahagarika barungikiwe n'intwaro ni kimenyetso cy'uko atakuri kurimwo nk'uko bavyivugira. Niyo Ngabo Jean ari mu ndongozi zayo aha asigura avuga ati
kabonye twitwa getone kete yanya kuba urumutari w'intara mu mwonge avuga yuko itari 1931 yuko amasoko yabasubije ya commune byaratangaje ko yavuze ngo yisonze ngo ikete y'ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ngo tugiye gusoma ikete y'ubushiranganje bw'intwaro mu gihugu ivyo avuga ntibihuye n'ijoro amatari yavuze kuko bavuga ati abasoma contrat arahera hamwe boheza contrat zabo batusubira ku batusubira gusinya izindi contrat ngabo twabwiye mu gahunge tugiye tubona mu nyuma batwandikiye amakete dusakisa kingo batangura ku ikete ryo kutugabisha ubwanyu turabishura mu nyuma niba baca basohora ingingo bitwaje ngo ikete ngo rya ministre d'interieur muniteho ikete cya Burumatari ngo baragaritse amakontra dufitanye na commune ngo masoko asubiye mu ya commune baratangaye kuko izo ngingo zose nta nakimwe gifashe cyo tuma duhagarika amasezerano dufitanye na commune n'amasoko.
kugico kibazo ibiriko birononekara numurengera nkuko barongo ya mashira hamwe babivuga bimwe muri ivyo harimo ko abakozi bahora baronswa gahembo kahagaritswe. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira nibindi biriko birononekara
no buhombe budasanzwe kambere twegwe twatanze imitahe tujya hamwe mu kintu turiko turakoreramwo duharura imyaka 30 urumva projet y'imyaka 30 ubufise ibintu uzoshika ko byinshi ubu rero ivyo twanigiwe mu menshi nituzi iyo tuva niyo tujya ibindi bitubabaza cyane n'aba bantu twahora dukoresha mu minsi nabo bashobora kwitura ubutungane bikaboneka yuko twakoresheje tutabahemba abantu mumaranye imyaka 14 bafise uburenganzira bwo kukwitwarira ku gihe utabasezereye mu kazi utababwiye n'ingene ibintu byagenze
muri komine Rumonge baremera ko amasezerano yaho nyanzwe bakisigura ko mu gihe bari kurindira ikiringo bari bumvikanye nayo mashira hamwe komine yosubiye inyuma gose ku kibazo cy'uko ayo mashira hamwe yokuzurizwa. Celestin Nitanga mustanteri wa komine Rumonge ahamagarira indongozi zayo kuza bavyigire hamwe
kontra ni ari bwahere bayishye barafise basanzwe ofisi ya makontra y'imyaka 30 ibisigaye nibaza yuko bizobazwa leta kuko ni baduhaye itegeko yuko amakontra tuyahagari nibaza yuko kwitwara ntiyo bari nyishu ihagije nibaza ahanini ko hoja ibiganiro hagati ya komine nabo kuko turiko turaraba natwegwe tubafise uburenganzira bwo kubita kwarira kuko tubona yuko ibyo bahora bavuga yuko barikora bahomba atari byo inzira y'ibiganda yo z'ubwa mbere kuko n'abanyarumonge natwe tukabanyarumonge kandi turiko turaba izindi ntara nta hantu namwe twigeze twumva bari baraburanya leta kubijanye n'ibyo by'amasoko nibaza yuko arico hanini umuntu yoshikiriza
ayo mashira hamwe uko ari 10 amenyesha ko agiye guhanuza abizi by'amategeko mu kurindira ko intwaro yisubira ko ku ngingo yafashe ico bikoze muri kino gihe amatagisi yose hamwe n'ibindi bikogwa vyitunganywa jayo masoko ubu bibarizwa mu minwe y'abajejwe intwaro ba komine Rumonge mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya mugenzi wacu ejo ni Mukankusi arashika ngaho gira dushikirize ikiganiro camagara y'abantu.
Mchuti mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi mu kiganiro cy'ubuzima turongera tuvuge ku ndwara ya sida n'umugore utwite. Turaganira na muganga Manira Imbere Corneille. Uyu munsi rero nagira ngo mutubwire ku bijyanye rero n'ubwo bwandu bwa sida ku mugore utwite ndetse no ku mwana uri mu nda. Ariko mbere mwakongera mukabanza mukibwira batwumva.
Yego, nitwa muganga Corneille Manira Imbere, asanzwe avurira ku bitaro by'Ingozi mu Burundi mu gisata cyo kwakira ababyeyi.
Muganga Manira Imbere, ikibazo cya mbere nagira ngo mbabaze, iyo umubyeyi atwite agiye kwa muganga bakamusangana ubwandu bwa sida, hahita hakorwa iki kugira ngo murwane ku buzima bwe n'ubw'umwana uri mu nda?
Ikintu cya mbere cyihutirwa ndibaza yuko ari cyo kumushyira ku miti kugira ngo dukingire umwana ari mu nda, kugira ngo umwana ari mu nda agire amahirwe menshi yo kuvuka atanduye, nuko iyo miti yotangurwa kare. Ni ukuvuga imbanyi igifise ibyo nakwita iz'umweru 14 gusa, kubera uko umuntu agenda arasiba gutanguza imiti umugore yibungenze, niko n'amahirwe yuko umwana avuka akomeye agenda aragabanuka. Mario dusaba abantu bose bagitwarinda yuko bo kwisuzumisha bagasuzuma n'umugera wazihashye, kuko ugatangura imiti hakiri kare.
Iyo miti se nta ngaruka igira ku mwana uri mu nda?
Iyo miti isanzwe dutanga imiti itarengana ingobyi ya nyina w'umwana ngo igende kugirira nabi umwana ari mu nda. Iyo miti ahubwo igabanya imigera mu maraso ya nyina kugira ngo umwana agire amahirwe menshi yo kutandura. Imiti dutanga ngaha turagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo dutange imiti itagira ingaruka mbi ku mwana.
Muravuga ko muha ababyeyi imiti mukimara kubona ko bafite ubwandu, hari abo mwahaye imiti ariko bikanga bakabyara abana banduye, hari abo mujya mubona?
Ntibikunde gushika kenshi mugabo biriho, ivana kugira ngo umuntu ashobore kumenya uko byagenze neza iyo utangurije imiti umubyeyi uramuha imiti gushika imbanyi yiwe izorinde ivuka iyo miti arayifata mu bisanzwe kuva imbanyi igifise bita ivyumweru 14 kuvuga indwi 14 gushika imbanyi izorinde ivuka hanyuma kenshi na kenshi hageze ko umubyeyi yiraruka gukora ivyo bita sezariyene ni ukuvuga yuko umugore akabyara kujya bisanzwe barinda kumubaga kugira ngo bahe amahirwe menshi umwana hanyuma n'imana avutse baca bamwoza ubwo nyine imiti ibigenewe bakamwoza kandi bakirinda kumukomeretsa na gatoyi nko mu kumukura bijya aba yanyoye baramwoza hanyuma nayo bagatamushyira ku muti bakarindira amezi 18 ku buryo bufite bwo gupima ngaho bashobora kumupima bakabona ko yanduye cyangwa atanduye turavye uburyo dukoresha ngaha anye mu Burundi mu gihugu cyacu imbere y'amezi 18 ntidushobora gupima umwana ngo tumenye ko yanduye cyangwa atanduye kubera twebwe tuno dufite amatekinike yose dukoresha arondera ibyo bita amaantifor ko amaantifor umwana nyina arayamuha iyo ari mu mbanyi ubwawe inyuma y'amezi 18 amaantifor yahawe na nyina yose aba yaramuvuye mu maraso ubwo yuko iyo umwana agifite amaantifor aba ari amaantifor yiwe nyine aba yaranduye umwana 18 rero iyo umwana bamukwinye bagasanga igipimo cyiwe kivuga yuko afite umugera z'ukuri aba agufite
ko bivugwa se ko sida yandurira mu maraso kandi kubaga umugore barabaga hakaba hari amaraso agakora ku mwana nta kuntu ashobora kuba yakwandura kubera ko nyina huye nayo maraso ya mama we
yego mugabo hariho ubuhinga bakoresha iyo mwana ariko aravuka atari umuntu asanzwe amaze kubikora ngira ngo ibyo mugora rwose kumva mugabo n'ibintu bisanzwe kubera umwana na nyina baba bafatanyijwe n'ikintu cyitwa ingobyi rero ingobyi barafata bagashyira ipense imwe ku ruhande rw'umubyeyi hanyuma n'iyindi ruhande rw'umwana bagaca bakata hagati na hagati kugira ngo ntihagire esanze y'amaraso ihaba birabyo yuko muri icyo gihe bishobora gushyika kenshi na kenshi tujye tubona abana benshi ntibandura hariya mu bihimba birondoka kubera usanga ari ibintu biba bisaba ko haba gukorana ko rwose kenshi na kenshi ugasanga harabaye no gukomeretsa udusire dutoyi umwana agaca mu maraso ya nyina ugasanga kenshi aranduye kenshi abana bandura muri ubwo buryo bubiri
mwavuze ko umwana iyo amaze amezi 18 aribwo mushobora kubasha kumupima mukamenya neza niba yaranduye iyo musanze yaranduye noneho niwe utangira kunywa imiti ayinywa kugeza ryari mureba igihe abasirikare b'umubiri we bamaze kwiyongera bazamuka mu gahagarika cyangwa akomeza kuyinywa ubuzima bwe bwose
kenshi igihe umwana aba yaramaze kwandura y'amezi 18 umuntu aramuha imiti akazoyibandanya igihe kiwe cyose cyo kubaho
we ntishobora kugira ingaruka ku byerekeranye n'imikurire ye iyo miti abafata
imiti ya miti isanzwe baha abantu kugira ngo bapfupfaze umugero wa sida umuti wose urafise ingaruka mbi zawo nuvuga umuti wari wo wose urafise icyo utera mu mubiri ndabahaye nk'akarorero ndase nk'imiti dufite ngaha mu Burundi imwe irashobora gutera gukama amaraso ugasanga bibaye ngombwa yuko umwana yamara ikarasuzuma ko afite amaraso akwiye iyindi ugashobora kumutera ko amafiri badakora neza ugasanga bibaye ngombwa yuko umwana bose afise uwo mugera bisaba ko umuntu aguma amukurikirana kenshi na kenshi bibaye ngombwa ku kwezi cyangwa ku mezi atatu ko amezi atatu aheze
ye noneho mu gusoza muri makeya ni izihe nama mwaha abakurikiye ikiganiro muri uyu mwanya
mubabwira yuko kugira ngo tugire amagara meza n'ibibondo byacu bisabwa yuko abantu bose bari mu myaka yo kwibaruka bakwipimisha bakamenya ko banduye umugera wa sida cyangwa bakawanduye kugira ngo bisaba gatwarinda bashobore kuza hakiri kare bakingire umwana wabo mu gufata imiti hakiri kare ababyeyi nabo byibungenze tubasaba yuko bakenya ko byibungenze baza tukagira ivyo bita biranditsenesinesi kuvuga ibipimo bisanzwe bigirirwa abavyeyi bari mu gice ca mbere kimbanye kugira ngo dupime no mugira wa sida bibaye ngombwa twashire ku miti hakikare dukingire umwana bazogire abana bakomeye abana afite amahirwe menshi yo kuvuka batanduye.
Ndabashimiye cyane muganga Corneille Manira imbere kuri kiganiro, mwakoze cyane kuba mutusobanuriye ibi byose. Ndabashimiye namwe nshuti mwari muduteze amatwi, mwari kumwe kandi nanjye Eugenie Mukankusi, mbifurije mwese ubuzima buzira umuze naho ubutaha.
Harakoze ejo ni Mukankusi nanje Diane na Hazwino Sankimenyi na Ingenieur Joe twari kumwe mu biganiro by'uno mwanya, tubifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu.